Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro vyo kuri ino saha. No munsi ni ku munsi wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kaze mwese.
Nkuko twabisabye umuhuza ko yodutumira imigambwe yose ihurikiye muri iyo nama y'igihugu Senared, izina rya Senared twatumiwe kuri iryo zina.
Uwo ni Jean Minani, umukuru w'urunani Senared, avuga ku biganiro bihuza Abarundi bigamije bitegekanije gutangura ejo ku munsi wa gatandatu iyarusha muri Tanzania. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru y'abanyarwanda birukanywe ku butaka bw'u Burundi uno munsi. Mugume ku maradio yanyu. Abayobozi bagize urunani Senared, inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro, nibazoba bari mu biganiro bihuza Abarundi bitegekanijwe gutangura iyarusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatandatu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema, umuyobozi w'ugo runani Dr Jean Minani, avuga ko batatumiwe muri ibyo biganiro nk'urunani nk'uko Senared nyene yari yabisavye. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Edi Gwema yaganiriye na Dr Jean Minani.
Kwebwe inama y'igihugu Senared, nkuko twari twabisabye umuhuza ko yodutumira imigambwe yose ihurikiye muri iyo nama y'igihugu Senared ku izina rya Senared, ntitwatumiwe kuri iryo zina. Nicyo gituma twaciye twandikira umuhuza koko urarobanura wenyine umwe nk'umwe uko ashatse, tuma biduteranya bikaducanishamo, bigatuma urunani rwacu rupfundikuga udapfundikwa neza. Kandi tukabona yuko muri ibyo biganiro harimo ikiganza kinini kirimo kirabitegura cy'abantu ba Nkurunziza baciriye ku witwa Mfumukeko, ariwe munyamabanga mukuru wa East Africa Community.
Waruvuze ko hari bamwe mu bantu mukeka ko bashobora kuba bafite uruhare mu gutoranya abakwiye gutumirwa. Ese hari ibimenyetso bifatika mufite bigaragaza ko abo bantu bafite uruhare mu gutoranya bagomba kujya muri ibyo biganiro?
Biraboneka cyane ibintu by'ibihishwa yuko mengo hari abantu n'abari ku butegetsi biwe boba bashima kurusha abandi, n'abandi bapfuye gushyiramo kugira ngo bafute ntihagire ikiboneka. Ariko biragaragara ko abari bafite ingwane bose na Nkurunziza yanka y'amavuga ati ngira ko baza, nta n'umwe yatumiwe.
Wowe ubwawe uyoboye ihuriro Senared, ese hari impamvu nyayo waba wamenyeshejwe yatumye udahamagarwa muri bino biganiro?
Batubwira yuko ngo batumiye ngo imigambwe yemewe n'amategeko ariko uravye ingwane dufise nicatumye abantu baja hamwe kugira ngo bagwanye intwaro mbi ya Nkurunziza y'ikiringo ca gatatu kimwe kiyadukorera ibara. Hari benshi atari imigambwe ya mbere na mbere, ubu rero yarusha abazogendayo benshi cyane nabo ku ruhande rwa Petero Nkurunziza.
Dr. Minani, amahanga yakomeje gusaba ko hategurwa ibiganiro ndetse impande zose zikabyitabira nta mananiza. Hari abashobora gufata iki cyemezo cyanyu nk'amananiza ku biganiro?
Nta mananiza na gato twagize na gato, ahubwo abashaka kutuzanira amananiza nabayifashe guto. Iyo nibaza ko umuhuza bamuciyemo kubera bakoresha amayeri menshi abo bantu, cyane cyane uwo munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko yaciye abyitamwo akabigira ibyiwe. Ndakubwira ko bajya bagira ibiganiro hagati mu gihugu ari bwo barimo barategura n'ibyo biganiro hariya Arusha. Nitwumva ko ujya botora mu bantu 25 mu migambwe 25 bakitoramo imigambwe 5 ngo niyo ari igiza guseruka. Nzakubwira ko imigambwe yagiye ari 2 gusa mu miliyo migambwe 25.
Icyo ngicyo cyo kuba hari bamwe mu ihuriro ryanyu bitabiriye ibyo biganiro ntibigaragaza intege nke ziri muri iryo huriro ryanyu rya Senared? Abantu bashobora no kuvuga ko mutumvikana?
Ibyo na gatoyi, ushyiramo hose hamwe n'abantu batakurikiza ingingo yafashwe. yongingo twayifatiye hamwe uwitwa Nyangoma yashatse kwigana wenyene twamubwiye ati nugende ariko ntuzovugire inama y'igihugu senarete uwagiye nawe bamvuga inyumvira umukuru w'umugambwe wiwe wose ngenda ku mana yavuze neza ati yose ushobora kuza guhemukira abo turi kumwe ku rugamba ushaka nagende yijyanye abandi rero bagiye n'uzogenda wese twamubwiye n'uwagenda uzogenda wese ntazozavugira inama y'igihugu senarete.
Dr. Jean Minari, umuyobozi w'ihuriro Sinarede, turagushimiye cyane kano kanyu hayira dijwi rya Amerika.
Turashimiye nama.
Urakoze cyane igigwema nawe kuri icyo kiganiro giranye na Dr. Jean Minani. Andi naho mu Burundi abanyarwanda 11 bahora baba mu ntara ya Kirundo birukanywe ku butaka bw'u Burundi n'igipolisi. Igipolisi gicungera imbibe n'ibirere bavuga ko abanyarwanda bacishijwe ku mupaka wa Gisenyi Nemba birukanywe kubera atampapuro zisabwa n'amategeko zibarekurira kuba mu Burundi bari bafise. Mu birukanywe wamenyekanye cyane akaba ari uwacuruza umugwizatunga kandi akaba yanacuruza mu ihoteli n'ubunywero bita East African Community. Yarahagariye kandi n'ishirahamwe East African Car ryunguruza abantu ku muhora wa Kirundo Kigali. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Abanyarwanda bahora baba mu ntara ya Kirundo basubijwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro nka bose baba mu gisagara cya Kirundo. Benshi bakora ubuzi bwo gucuruza. Muri bo wamenyekanye cyane mu gisagara cya Kirundo ni Innocent Nkingamuheto yacuruza ubunywero ni hoteli East African Community, akaba yarahagarariye n'ishyirahamwe ryunguruza abantu ku muhora wa Kirundo Kigali. Umwe mu bakozi bamukorera arigana uko yahagaritswe. Amajwi yiwe yahinduwe ku mvuzo z'umutekano nuko yabisavye.
Yasohotse urupango cyasanganyira kuri portaye na polisi sone kuri portaye cyamusubiza inyuma sinzi ko yaje gutwara byangombwa araza cyampamagara twinjira mu biro byiwe anyereka ibintu nyine nasigiye mba nange sinzi ko banamurwaye ko nange byantunguye cyaramubwiye ati cyangwa soka nyuma gavyihuta cyamutwanye neba cyamuzi muri kaje polisi.
Hari ibintu yatwaye nk'ibikoresho impunzi n'ibindi.
Nta na kimwe yatwaye, nta na kimwe na telefone bayamuzaniye ariko aragenda ntiyarefse ari kumurira. Nta na kimwe yashoboye gukora cyose n'igihe asigenda biraho nyene nta kimwe yagiyaze. Hariho umukobwa akora mu bintu bya dekoro
nawe yagiye amujyanye bagiye ari babiri.
Ubundi munyarwanda twashoboye kumenya mu basubijwe mu gihugu cy'amavukiro yabo ni umuhumure yitwa Ephraim Kayihura azwi nk'umwe mu bigisha bakoze kera mu Kirundo. Twageze imuhira iwe tuhasanga abana tugize icyo tubabaza batubwiye ko bari ku mashure igihe yirukanwa. Umukenyezi wiwe batubwiye ko yabibonye tukaba tutamusanze aho imuhira. Twarondeye kuri telefone urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo tukaba tutashoboye kumuronka kuko batubwira ko telefone yiwe izimije. Niko kurondera urongoye igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho bacishijwe. Uwo nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ku mupaka haciye abanyarwanda 11 birukanywe mu Burundi avuga ko bose bari mu Barundi atavyangombwa bari bafise nka za visa canke impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba mu Burundi zimwe bita attestation de residence bari bafise. Abo banyarwanda birukanywe ku butaka bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo birukanywe inyuma yaho mu mpera zindwi iheze hirukaniwe abarundi batari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi bakaba ari abavuga ko bagiye mu Rwanda bagiye gukora ubuzi no kurondera ubuzima. Abirukanywe benshi bakaba baciye muri komine Ntega ahaciye abarundi bagera ku 300,320. 116 bakaba baturuka muri komine Ntega. Ivyo bitigiri vy'abarundi bamaze kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda bikaba bimaze kurenga ivyo kuko no kuri uwo wa gatatu hirukanywe abandi barundi bagera ku 209 bagizwe ahanini n'imisore n'abana batarakwiza imyaka y'abantu bakuze. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze aho mu Kirundo. Tumanuke mu Bujumbura naho Ibujumbura kuri uyu wa gatanu ambasade ya Amerika mu Burundi yahaye imfashanyo y'umuduga rusehabaniha yo bita ambulance mu Gifaransa ni mashini itanga umuyagankuba groupe électrogène mu Gifaransa ibitaro bikuru by'abasirikare byo mu Kamenge. Iyo mfashanyo itanzwe mu mugambi w'imyaka 5 ambasade ya Amerika mu Burundi ifasha ivyo bitaro mu ntumbero yo kwitaho abagendana umugera wa sida kurinda abavyeyi bagwaye kwanduza abana babo ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza.
Iyo mashini itanga umuyagankuba iri mu bwoko bw'imashini zigezweho zidasuma canke ngo zihinde iyo ziko zirakora agaciro kayo biri kumwe n'imodokari ya Ruseha baniha karenga miliyoni 320 z'amafaranga y'amarundi. Izo mfashanyo ziyongera ku nyubakwa nshasha ambasade ya Amerika mu Burundi yafashije kugira ngo zisanurwe n'ikibanza cyo kurindiriramo mu gihe abavyeyi baje gupimisha imbanyi canke abagendana umugera wa sida baje kwivuza no kwisuzumisha. Userukira Amerika mu Burundi ambasade ya Down Liberty yamenyesheje ko imfashanyo izogirira kamaro kanini ibitaro bikuru by'abasirikare byo mu Kamenge eka n'abandi bose bavyitura.
Le groupe électrogène ambulance et les nouveaux espaces de traitement permettront d'améliorer de façon significative
imashini itanga umuyagankuba imodoka Ruseha baniha n'inyubakwa nshasha z'ukoreramo bizokongereza bimwe biboneka ubushobozi bw'abahakorera imiryango n'abanyagihugu muri rusange kugira ngo bavurwe neza. Ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge bisanzwe bivura ibice 70% by'abanyagihugu y'Ubujumbura batoshoboye kuronka ubuvuzi nyabwo. Ikindi naco nuko bakorera kuri ibi bitaro baronse ubutabazi bukenewe bwa mbere abanyagihugu mu gihe hadutse ibiza. Umushikiranganji wo kwivuna abanzi nawe nyene yunze mu ry'umupfasoni Liberi Emmanuel Ntamvukiye yanibukije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitaniye imigenderanire myiza mu gufashanya mu vya gisirikare n'u Burundi mu bisata bitandukanye.
La coopération entre le Burundi et les États-Unis d'Amérique nasese de se développer.
Ugufashanya hagati y'u Burundi na Amerika kwama gutera kuje imbere haba mu bijanye no gutanga ubumenyi n'izindi mfashanyo z'ubwoko butandukanye ku basirikare bacu. Tunaboneye hakaryo ko gushimira Leta ya Amerika kutwigoro twose idasiba kugira mu ntumbero yo gushigikira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bikuru by'abasirikare nawe avuga ko imodokari Ruseha baniha ije yiyongera kuri imwe ibitaro byari bisanganywe yari kenewe rwose. Docteur Lieutenant Colonel Marc Nimburanir
muravye uko bitaro bingana iyo rero ije idufasha kugira ngo dushobore kuza gukura nk'abagwayi bari ruguru bakeneye kuza kwivuza ngahe wacu canke ari nk'abavuye ngahe wacu dukeneye gutwara mu bindi bitaro abagwayi bakeneye ko bagenda bafise abaganga bagenda barabitaho kubera amagara yabo aba arenvi ambulance rero ije izodufasha mugani twovuga yuko tuciye dukwiza kuko umuravyo kubitaro bingana abakenera ambulance ni benshi cyane n'ubu turonse ubundi yo duha n'iyindi ya gatatu twebwe twoyakira kandi ntiyoba ije ari umurengera yoba ije itwongerereza kubyo dusanzwe dufise kandi idufasha kugira ngo tubandaye twitaho neza abagwayi batwitura.
Nubwo imfashanyo ifite ikimaze kinini ibitaro bikuru by'abasirikare byo mu Kamenge biracakeneye ibitari bike kugira bishike kwihangiro vyihaye ko atamugwayi numwe yosubira kuja hanze y'igihugu kubera yabuze aho yitura mu Burundi.
Turakeneye abaganga babaga ingwara z'umutima, turakeneye gabuhinga kuko shobora kubona ingwara ibyo twita amaskanere agezweho bimwe bita resonance magnétique kwitaho abagwayi bafise amakanseri ahantu turaronka ibitaro bishobora kubitaho neza ngaha kubitari wacu. Turakeneye n'igisata cyo kwitaho abagwayi bajya bagendana ingwara zo mu mutwe. Nitwavuga rero ko twikwiye mugabo intambwe tugeze ko twovuga yuko ushimishije mugabo idakwiye turacyafise yindi ntambwe twifuza gushika ko tubibaza yuko babandanije badushigikira haba abagenzi ba ministere yacu abagenzi b'ibitaro turifuza yuko ugo rwero tworushika ko mu myaka iri imbere.
Leta ya Amerika iri mu zambere zihimfashanyo nyinshi igihugu cy'u Burundi mu gisata cy'amagara y'abantu. Ku mwaka Amerika itanga amafaranga angana n'amamiliyoni 40 y'amadolari y'abanyamerika. Ayo ahanini agenewe gufasha mu vyerekeye kugwanya sida, malaria, guteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo, kwigisha abantu kuvyara ku rugero hamwe no kugwanya imirire mibi. Eloge Urikaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Ubona hari katubashikiriza ikiganiro mutegurirwa n'ishirahamwe Benevolencia.
John, uchuza na gasore ngaha? Ugomba kunkwegera? Ndakukwegera?
Yego.
None gasore, somugenzi wawe.
Karikana vyumenya.
Ni gutega mane
jengo mpume nda mutega na mukuru gori iho
eh oya wapi muto wo mukenyuro si oya yo diri wapi
kweli
oya
ndakukubisi gori ndaziko atukumira kuvyana nyuma yo cheye mira twagira mariage
wapi nupi memo
yo diri ndayikora
ndadukunda byakwera wo mugira ibintu nkivye
ureka ureke rukuri
ngome ivyo naraye numvise
eh ivyo wumvise
basha hari ibintu biteye ubwoba numvise ku banyabugo nasande twahungiye imvura mu mupfo
Zahavuye bigenda gute
Kade Kade
sa
Kade
sa
Uri hehe
Ndi no mukigomucho
Ehe ehe itaba
Ninde
itaba ninde
Ninde gamucho
Yego itaba niho
Allo
itaba bitaracika
Allo
uramumenya
Atacho numve Allo Allo
nawe wumva Gumiza kugutwi
Ego namwumvise nyako Allo Urinde sa yo ni wowe kanuze yo imana shimwe
wabura kumbatsagiza
amahoro neze amahoro inkumbi amahoro tubonanye
none nawe gabasha urakora muta ngukomenga muri kumwe
ubu rero ni ku telefone eh njoba nivyo mama wanje Yo, wo menye ubwoba nahagiriye. Eh, none nkubuga yemwe mubayeho gute. Eh? Ubunyenye uri kuragorwa mu kambi y'impunzi. Eh? Uti niwashikira mu kambi. Eka.
Kwani yashikira mu kambi?
Ndira cyambarira. Eh? Allo? Eh? Uti rero aciro nkuguha indaro. Eh? Umunyabugo. Ahira. Eh? Umwe yaraza kurangura amasuka ni Allo? Allo? Yo, biche bichika tutavuganye mucu. Subira mu telefonere sha mucu.
Natuyinite turimwo kadede nawe. Gira ngasha subira hamagare.
Yo, nitwarwa kumburukanye mugabo.
Mbenye naho yarinda kurondera kubura umwe gwa wiri.
Kare kare kare. Kaja gahinda mu matelefone urashiramu. Nairuga cyari yakwiparuwasi kuri usharije.
Ugira imana ko tubana hafishe. Ahandi nti yakutse.
Ubu rero umutima urasubiye mu ndamuco. Nari mu guheba ngo nsare.
None urumvise ko yaciye yironkera n'umugira neza muhinda.
Yego. Iby'imana ikorana ngitangaza mucuso. Ndakubwira.
Eh.
Buryo wavuze ko ukora ikizi ukagisanga imbere. Ndiyabeshe n'ukuri.
Yego. None. Nyawayo bari basanzwe batsi nanye.
Urumva hewe. N'umugabo munyabugo yahoraza kurangurira amasuka gahi wacu.
Aho.
Uribuka ko mucunzi yahora yacura?
Ndavyibuka.
Eh. Nyamugabo rero. Abandi banyarusangi baramwinuba. Data wanje ngo wanyabugo nibisuma. Baramuremeka mabi yose yo kwisa.
Yarahagorewe.
Ama mucunzi yamwiyegerera. Barababagenza.
Aho.
Iyo yabuze amahera data wanje wo kuriha akaza agatora amasuka ku ideni agaheza akazoriha hanyuma none rabahewe
burya gakadede ndakubwiye ubonye umuntu woshaka ukamwubahiriza kuko buri ntawuzi aho bahurira n'umuntu kandi ndakubwiye nawe ntuzi kweje udashobora kumukenera
aho nyene niho twihendera tukibagira ko umuntu agirwa n'uwundi
yego
None kubuka yemwe mushutse ntiyosubiraga hari amagara tukavugana
Ego sha peleka peti peleka peleka peti piga kula sha pale piga kula sha pale peti tia santra peti Ego sha Ego sha
toa
toa Ego sha peti
ei puna ma
santra kure umutka ga umutka nela kubia guti umutka nela kubia guti Nutegeza kugombora.
Nungoza ndo yashinema mutwana. Bayo machi akuna.
Yakunkuru
yatwirarabanga.
Reka nirabire machi.
Eh,
imachi yo kwisara.
Ah, machi yo dawamaze gutsinda ibitsinda bibiri. Muri prole akugitarasa.
Ni basket.
Eh.
Ego sha. Eh. Eje ditsinda. Eh. Penalty, penalty.
Ni yapu. Arbitre ya
yasa. Umukasa ramu.
Aho rero cyane yona mu minsi z'andiko ndasimbije kimoto je wakera. Wabonye?
Acha.
Acha buro tuhagaze wa muhuru. Cyo gati. Uzora mu minsi je ko ntazowa ndi motar international nka. Rurangirana ubanzwi.
Mbe wabonye zijya moto afise uko zimeze. Eya siyo kasanga yawe muto.
Igikuru si moto man. Nuhinga go kwitwara. Eba tanguye ama publicity yawe era. Oya.
Okay. Subiza kuri match yanje rero.
Subiza
muri match yanje
era. Wabonye ya publicity. Hazome yego na jema moto ga hari ibugo wabonye eh
hari sans frontières
ego
compétition régionale des motos
ego hazome yego na motari rusangi abanyamugereko n'abanyabugo wabonye
be wabonye umambe icazo ro moto shasha ndakese
ego ndake
nakaza tigakuye moto
sha iyo moto ni gwaje na uzonkorera ko n'ukuri kwimana Wasa, negeza kwiye ndikisha. Je wa taiga. Ndani ndani. Ya 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 ya.
Nan. Ndamira hinduse wa. Yego.
Ninda kwandiki.
Sha ni mariza ngarankene cyo tuvugana. Kandi ni byihute.
Chon. Chon. Aka kabare wanzanye mura kizeye. Wanzanye muri baba seru.
Oya, aha ni mbi wacu ndahizeye netse. Ego burwaga. Iki fungu cyaramvuye kumaso. Akwere sinchasa.
Oho. Nanka kukubesha nubuje wese ndagushira kwa makenga. Nishwanje ntandi natanguye kwibaza ko uwo buri mu baserikombere.
Ipureka shaka ubwo muhavintera ni mwaba. Na hamwe n'usanga no mu miryango yacu yakure hari muri gisanira cyo mu base.
Eh.
No cyani yahura.
Barya nuko kubi baragashira barakamini babo.
Uguru ashaka uguru. Eh, babanzu, banzu utam. Banzu.
Hey.
Zana, zana zana twisomere zana nanacho. Nzanira nka.
Yego.
Amari rwaka. Aka gacupa. Ukaki ugasubira. Eh, matere umusubire mu nyakire mu mujyana
ko kara.
Eh,
wewe. Wewe waraduhemukiye mugabo. Wewe waraduhemukiye.
Ndabizi nanje nico gitumanye ne. Ndiko ndasaba igikongwe.
Ndakubwiye kugira nemere neza neza ko wazimu banzu nemere komisiyo no guha ikora
misiyo
ndabyemere
eh ari byo shoboye no bikora none ni misiyo meze gute
vuka kwibuke baba kesera ni batwawe
umviriza re
we urabona ko barongoye rijya shira hamwe ry'abantu
yego
none we harya baseruko hitwobakenyura kabakura mu kugira dusigare twiganze kiyaga turabarenga twenyene
eh
harya mwebwe ntimubona ko turabye nabi nakirya kiyaga basoko shobora kukihagira kumwe batugira bato ntabyo wibuka
bata bihenda
wewe rero umbrizi kusanzwe uri mu barongoye ligashira hamwe uzocu dufasha tubomore
kuye
kubwe
eh bite bite bahu ni gute
eh wabonye babagenzi ba Wabonye babagenzi.
Chondo ni sawa. Nzanira shupa sha nanje ni cyane nabagenzi banje hano.
Gaso. Ah turi mu ijambo nkuru labahandi wicara.
Eh. Aho buraje mu camushi ramwe nyedo sangira iki yawe. Eh. Reka ndabaga tebe nyawe na ni cyane. Pereza ugatebe sha, pereza ugatebe shirira
ha. Wicare ga gaso.
Shirira ha.
Ego kwere. Ho shigira hari yatuviwe handi sha.
Chondo. Nibiki.
Tinibiki.
Kurambya nabi gutyo habaye.
Jina kubwiye ko twe narwaga turi mu ijambo se tuje nivyumvikana none
none cyo muyaga narwaga cyo sino cyumvira nti turabage
uri umugenzi wande wewe ahubwo ntugira ni isoni ego kwe hoshi tuve hejo sha
eh biteshe he urazimeshe
shu
nyambuguru kadata waj?
Ego uja kurabuwa kuunda ashanu kuguru karaguru.
Biti.
Safa.
Urakome.
Ego.
Karibu lera nga hamund.
Hago zana gatebe chanda gufasha kuzimese.
Oya sha, oya nawe.
Nisibi nusembe.
Oya rek, itinda zimesu ya dat.
Sana nda gufasha na anakimne. Uwe nawe.
Na kujije kandi. Mwoza nga haka kutangulikula misi muzu. Yovuga ngongu iki. Ha, ugomba wavuga ngo nagushize mwichupa.
Sha, abazo mikubgira. Kula chubishu ya ti, nishere mwichupu mwishere wanji.
Uh-huh.
Namu mwela genda mwishere avi wanji. Sempe. Nene kunda haba kashi.
Sinti, tu sempe ma, wenduwa.
C'est vrai. Kinyongere likindi kibizure. Sivyo nene kashi, ikindi kibizure.
Mwa. Mwa. Hariko. Hariko kama. Kamana tie. Okay. Urumva rero sho.
Mhm.
Bwa bundi narimviriye bimwe wambaza, ah? Cyo kugira mariage.
Eh, uranyemereka she? Uranyemereye? Ugira she? Uranyemereka?
Banza umvirize kwanza. Cyo baye gute.
Okay, basimbira.
Urumva naravyumviriye.
Mhm.
Dasubira ndavyumvira.
Mhm.
Cyasanga byiza.
Mhm.
No banza nkabibwira abavyeyi.
Ah.
Hai mama vye meye tuchidutegura urubanza.
Ni je frem? Je birumvikana. Tugutegura urubanza. Tudafise muhezagira abavyeyi.
Si byo nyene.
Yego.
Urumva rero nzo cansimbira gato yiko gatumba tubivugana.
Ni wuri ndakugira usanga. Reka basi ndakugurira amayite. Mvugana na meye wawe ku telefone. Umva gute?
Sho. Oya nawe. Kuri phone ya mara. Oya. Na projet ya mariage we bavugira kuri telefone. Aya nuko ega nikintu gikomeye
none gashiri wanje nkubogenda ugacugirira ingorane kandi muri imisi ngo ntihameze neza
oya ntacu nzoba ntacu nzo nugo simba juste tukavugana nzo cangaruka
chéri cha wibaza nkubo wagize icu tu simplement no chani yavura tukajara
oya
franchement
ikuri mu byo byumviro bicuritse sitople ahubwo ni uhavuse mare ha
none basi wapanze kuzogenda ryari
Ijumu katondo kakare nzobafashe ya mbere.
Urumva rero bahungu.
Hajya mu banyabugo ngo harimo abakorana n'abazeru ko birusange muri wa mugambi wo kutonya.
Eh? Bitwe. Eh? Ibyo rivyo. Umve fudere nawe. Kali rero ngo mugambi ngo ndwo kuva kera. Ya mayi gatata. Jewe mugabo. Ndumva mengo biragoye. None ka bitwe. Ivyo wabikuye he wewe?
Ugo muhari?
Uwo muhungu ni kwambitse. Umenga mugogo tugorewe ngaha muri ikambi impunzu mengo ntayabona.
Murekaje ngaho yasamange.
None ka yimwe. Ugira ngo mbanje mangitse nabi. Cewe sinumva ingene injyane z'abaseruko n'abarengero. Twose tugomba kuzikwegeramwo n'abanyabuko. Wewe. Bitwira ngo ntumeme. Oya sifyo funde. Cyane shaka mu bande mu bisiguri.
Mbego yigira umuhinga. Igihe marandura turi ibiro vya province agaca yomoka igipolisi kamurundi kamuhebura warudi yarahari
oyurumva
umve biki iyo utazi ibintu utekereza mbene ukubwira naho kugiye gihe yarinyegeje gahanyere mu banyabugo
yego
ijya misi yose bari baturiza imitwe hamwe n'abanyabugo bapanga imigambi yo kuja guhonya barengero birusangi
Kabundi.
Barya abanyabugo bose. Muhora mubona baza kwidevereza ngahi wacu mu ikambi. Bakorana na marandura.
Hama uwo muhungu nawe arasama.
Arasama ifite ivyemezo.
Tewe nabibonye ko abanyabugo boneze ko nuko tubona turi ko turagorwa mu buhungiro. Naho twopfa twese tugahona.
Boneze. Oya nawe reka
oyiki. Mbere umaze kubona batwima n'amazi yo kunywa. Bagatwangira gusenya inkwi Don't take
it.
Oh, go soon for my walk. I had a wonder.
Echo, hush. I never go, but I showed a quarrel at the Kunda. I come over candy. It got a two magiza. Quack, I never say, call you sang.
Oh, yeah, Camisa. Oh, yeah. Hey, gentlemen, go say,
why? Leave me a phone.
Sit, 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 sit,
Akakanya gayemwe afashwe ni
n'ufi bisonga hose mu ndabashe
none
byatangwe itaguye bunye ni
nona kakanya gayemwe
aba
aho ni naho duheraje ibiganiro byo kuri nosa ha mwakoze kudutega amatwi weekend nziza ndashimiye Fatuma Karalali Masia dufashije.